Tuashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi yashotswe ve metero 25, 31, 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93.3 I Karongi muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 I Kisoro ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nini Nahazwe. Mu Burundi umurwi w'igihugu jeje agateka kazi na muntu Senideas witwaye muri ONU usaba ko usubizwa mu kibanza cagenewe imigwi hidatamikwa ijambo n'ubutegetsi waheruka kuvanwa muri ico giwagirizwa gukora nabi
niyaba yari yafunzwe akafungurwa tukavyerekana niyaba yari yabuze irengero hanyuma tukashobora kumutora tukamwerekana.
Uyu ni Vignini Muraba atwara umurwi Senideas mu gihugu cy'u Burundi. Amwe mu mashyirahamwe yigenga asanga umurwi wa Senideas utarenganijwe mu kuvanwa mu kibanza c'iteka a gihabwa ibihugu bikora vyigenga. Turabigaruka ko handi hato. Aha muri Amerika naho sentare y'abanyagihugu yatanguye kumviriza urubanza rw'umuhungu wa President Joe Biden. Ido ni ido ni mukanya isase musangwe ikaze. Amakuru ya cheka tuyahere muyagezeho ijyani no kwisi duhereye muri Malawi aho president w'ico gihugu Lazarus Chakwera yemeje ko abantu 10 bari mu vice president wiwe Salus Klaus Chilima bari mu ndege yari yaburiwe irengero kuva ejo kuwa mbere bose bahitanywe n'isanganya yayo. Ibisigara vyo ndege ya gisirikare vyabonetse mu icungararo y'umusozi yatibukiye ko nkuko president Lazarus Chakwera abandanya kwisigura. Mwaguye muri iyo ndege harimo Shanil Zimbiri umutambuka wa Bakili Mulizi yahoze ari president wa Malawi.
And I am deeply saddened and sorry to inform you all that it has turned out to be a terrible tragedy.
Aha muri make muri ubu butumwa president Lazarus Chakwera yashikirije abanyagihugu n'amakungu yemeza iby'urupfu rwa vice president wiwe yari kwagira ati umugwi wari kurarondera ijya ndege wayibonye yarashwanyaguritse cyane nta n'umwe yarukutse abari bayirimo bose bashengeye nta majambo mfise asigura umubabaro n'agahinda mfise birababaje na kaga katuguye ko.
And I can only imagine how much pain and anguish you all must be feeling at this time.
Amasenamu umurwa gisirikare warujeje kurondera ahari yo ndege wahayitorokanizo rya makuru y'abafaransa AFP yerekana abajeje gutabara bahagaze ku musozi urimo ibipfungo byinshi impande yabo hariho ibisigarira by'indege yakorotse birimo ibaba ryanditse ko nimero yayo iyo nimero yaramaje 228 akarongo 222 urudomeke. President Lazarus Chakwera yavuze ko yaramaze gukorera ingendo zitari nke muri iyo ndege yakorotse yasiguye ko imbere yuko ikora insanganya abayitwara bari bayikoreyemo urundi rugendo rwagenze neza agira ati abadereva bayo bari abanyamwuga bafise uburambe butagereranywa mu byo gutwara indege. President Chakwera akavuga ko ari byinshi azohora yibukira kuri vice president wiwe.
Dr. Salus Klaus Chilima was a good man, a devoted father and husband, a patriotic citizen.
Muri makahagira ati Chilima yari umuntu mwiza, yari umubyeyi mwiza ku bana biwe, yari serugo mwiza ku mugore wiwe, yakunda igihugu ciwe, yakoreye atiziganya, yarafashije gutwara igihugu neza nka vice president. Kuba yarambereye vice president n'umuhanuzi mu kiringo c'imyaka 4 ndayifata nk'amahigwe n'icubahiro bidasanzwe.
And I humbly ask you all to observe with me a minute of silence.
Indege ya gisirikare yakoze insanganya yari yahagurutse ku kibuga c'indege c'umugwa mukuru Lilongwe ku munsi wa mbere 3:17 zo mu gatondo ku masaha yo muri Malawi. Byari bitegekanijwe ko ishika ku kibuga c'indege c'igisagara kizubwa gatatu muri Malawi citwa Mzuzu 2:00 ku munsi wa mbere nyene. President wa Malawi agasigura ko bitahavuye bikunda ko yururuka kubera ikirere kitari ciza.
However, upon arrival in Mzuzu, the pilot was unable to land the plane.
Indege imaze gushika ku kibuga cy'indege cya Muzuzu byanase ko ishika hasi kubera umudereva atabona neza aho yururukira bitewe n'ikirere kitari cyiza. abajeje indege batiye bahanura umudereva gusubira ibirongo byasebye guhanahana amakuru hagati y'abakurikirana urugendo rw'indege n'abari bayitwaye kwaciye guhagara.
Umuhisi Salaus Klaus Chirima yagiye mu mabanga ya Vice President wa Malawi mu 2014 ariko mu 2022 aza kwirukanwa atabwa muri yomi kwera kwagirizwa kunyereza amatungo ya leta no kwaka ibiturire kugira ngo atange amasoko ya leta. Mu kwezi guheze kwa gatanu ubutungane bwamugize umwere gutyo asubizwa mu mirimo yiwe. Yabonwa nk'umwe mu bashobora kuzohiganira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe muri Malawi mu mwaka uza. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP rikavuga ko yakundwa cyane muri Malawi cyane cyane n'abakiri bato ashengeye ku myaka 51 asize umugore n'abana babiri. Bacumviriza ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Abarwanyi b'Abahutu bo muri Yemen bahagaritse akagwi k'abantu bagirizwa gusumira urusaku Amerika. Abo barwanyi bavuga ko abahagaritswe bose bahora babesha ko bakorera amashyirahamwe y'abagira neza arimwo ONU ariko by'ukuri bakorera igisata cya Amerika kijeje iperereza. Abahutu bo muri Yemen bakorana vya hagufi na Iran bavuze ko abo bafashe bose bari bamaze imyaka myinshi basumira urusaku Amerika. Bemeza ko ibikorwa byo gusuma urusaku babanje kubikorera muri ambasade ya Amerika muri Yemen imbere y'uko yugarwa mu 2015. Abarwanyi b'Abahutu bo muri Yemen ntibavuze abo bafashe uko bangana. Gusa mu ndwize ishami mpuzamakungu ONU ryari ryavuze ko abo barwanyi bahagaritse abakozi bayo 11. Ejo ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turashimire ko mwa duhisemo mu yandi maradio. Ayo makuru muheje kumva na yandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungura byacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube ya True Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika.
Wanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Eka makuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere mu Burundi aho mu rwigi hugu jejo gateka kazi na muntu se INDH witwaye muri ONU usaba ko usubizwa mu kibanza ca mbere a cagenewe imigwi idatamikwa ijambo n'ubutegetsi. Akanama ka ONU kajejo gateka kazi na muntu mu kwezi guheze kavanye Burundi muri ico kibanza c'iteka kabwagiriza kutigenga. Amwe mashirahamwe adaharanira inyungu za politiki avuga ko ONU itigeze irenganya uwo mugwi. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru pia niyonguru.
Ubutwari umugwi ujejwe gateka kazi na muntu CNIDH yatangaje kuri uyu wa mbere ko wahohotewe mu kwambugwa igihagararo ca mbere cagenewe imigwi ikora yigenga stati A. Ni mu gihe akanama ka ONU kajejwe gateka kazi na muntu gaheruka gushira uwo mugwi kuri stati B urutonde rumwe n'imigwi yo mu bihugu bitwaza umukazo nka Algeria, Libya, Tunisia, Nicaragua, Venezuela, Turikiya n'ibindi. Abahinga baboni bafashe iyo ngingo inyuma y'umwaka wose basuzuma ibikorwa vy'uwo mugwi. Bavuze ko basanze uwo mugwi udakora wigenga wacitse igikoresho ca leta utamikwa ijambo n'ubutegetsi. Abo bahinga bongi basigura ko hari amabi uwo mugwi ukora ko ugasha nk'uko do mu rutoke ku mabi akogwa n'inzego za leta canke ugwaruka gwimbonera kure zegamiye mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abahinga baboni bakoze amatohoza bavuze kandi ko uwo mugwi utavugira abahohoterwa bazira ivyiyumviro vyabo vyaba vya politike n'ibindi. Yamara mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere i Bujumbura Sixteve nyine muraba yatangaje ko umugwi arongoye wabeshewe kuko usigaye uvugira bose harimwo nabo bazira ivyiyumviro vyabo n'abamenyesha makuru.
Harimo abantu basanzwe bari mu migambwe itandukanye itavuga kumwe n'umugambo uri ku butegetsi. Twaciye dushirako n'icavuyemo ko umuntu yarekuwe canke ko agatsika kiwe kagiye karatera imbere gusumba. Kugira abamenyesha makuru bashobora kuba barafunzwe canke agatsika kabo kagahungabana. Niyaba yari yafunzwe akafungurwa tukavyerekana, niyaba yari yabuze irengero hanyuma tugashobora kumutora tukamwerekana. bava mu binyamakuru nka Iwacu, Isanganiro, Bonesha, BBC nibijanye n'abandi bantu babaharanira gafika kwa zina muntu nabo nyene bari mu bwo twafashije
ingingo yafatiwe CNIDH fisikiri ngo c'umwaka kugira ngo ibe ntabanduka mu kuyifata akanama ka ONU kari kituwe n'amashyirahamwe yigenga n'inani zitandukanye harimo Fiacat rufise icicaro mu Bufaransa umushinjamanza Armeni yongere atware ishyirahamwe Akat Burundi riri mu runani Fiacat yasiguriye Ijwi rya Amerika kuwo mugwi w'u Burundi ukwiye gukoresha ico kiringo kugira ngo wisubireko
nico gituma rero uyo mugwi gataya kazi na muntu tusaba yuko uca ushiramo ingufu nyinshi ukerekana uko wigenga ukubahereza gataya kazi na muntu kubera uwigera werekana ibitigiri nyabyo vyerekeye ihohoterwa n'isinzi kazi gataya kazi na muntu canke bakerekana ko atahohoterwa by'agataya kazi na muntu ryabaye mu Burundi mu kiringo cy'umwaka kandi amashyirahamwe yigenga y'agataya kazi na muntu yirirwa arasohora ibyegeranyo bitandukanye byerekeye ibitigiri by'umurengera by'ihohoterwa rya kiremwa muntu ntihagire amatohoza akogwa kuri ibyo byegeranyo.
Ikindi uwo mugwi CNIDH wari wagirijwe nuko hari ubwicanyi bukogwa yamara ntukore amatohoza canke ngo usemerere mu Burorero amashyirahamwe atandukanye hamwe n'abahinga ba ONU batanze harimo abantu barenga 200 baharwe ko bishwe abarenga bo bakanyuruzwa mu kiringo c'umwaka umwe uheze yamara mu mugwi CNIDH ntagire amatohoza bakora. Ibi biremezwa kandi n'icegeranyo ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika co kumwakoze catangajwe muri uku kwezi kwa gatanu guheze. Aha umugwi CNIDH usigura ko akazi k'amatohoza y'ubwicanyi ari kubutungane. Six Vinyine muri aba twari uwo mugwi yamenyesheje ko bituye akanama ka ONU n'urunani ruhuza be niyo migwi ku isi kugira ngo ingingo yo gukura uwo mugwi mu kibanza ca mbere ifutwe.
Ariko icatutangaje tugasha kwiyumvira igituma baba baragize ivyo nico gituma twaciye dusubira gusaba ko hokogwa amatohoza yimbitse ubwicanyi mu Gifaransa ça fait partie des crimes. Donc la CNIDH ikora ibintu bijyanye n'agasaka kazi na muntu le crime de droit commun birafise inzego bijyamo twebwe CNIDH yinjiramo mu kibonye kwayo matohoza atari kwagenda neza utaja kwinjira mu madosiye ariko arakogwa n'inzego z'ubutungane.
Sijya mbere ibikogwa by'umugwi CNIDH bitera amakenga muri imyaka itandatu iheze mu mwaka w'ibihumbi 2018 n'uwo mugwi watangura kwakwa icicaro ca mbere a nabo nyene wari wagirijwe na ONU ko wirengagije ihonyango ry'agateka kazi na muntu byabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 inyuma y'imyaka itatu mu mwaka w'ibihumbi 2021 uwo mugwi warasubijwe muri ico kibanza ca mbere wari wasabwe kwigenyesera no kwerekana ko vy'ukuri wigenga. Uwo mugwi urizeye ko amatohoza yakozwe na ONU azosubirwamo kugira ngo iyo ngingo ifutwe usaba ko abahinga ba ONU bokwishikira mu Burundi bagatohoza bakabaza amashyirahamwe akorera mu gihugu hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kugira ngo menye ukuri nyako. Iyi ngingo idahindutse akanama ka ONU kerekana ko umugwi CNIDH utazosubira kuja mu nama za ONU ivyo navyo bigasigura ko igihugu kidasubira kuronka akaryo hamwe naho gishikiririza ingana gateka kazi na muntu kifashe. Pierre Claver Niyonkuru kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakoze tuve ku vyu Burundi tuja ku vyu Rwanda hishami rya ONU gitaye impunzi ku isi HCR rivuga ku gisata co gutanga ubuhungiro mu Rwanda kidatunganije neza ku buryo bamwe mubimukira bo muri ico gihugu bo kwimurirwa mu Rwanda. HCR yaraye bivugiye muri sentare nkuru y'Ubwongereza ejo kwa mbere aho yari yahawe uruhusha rwo kugira ico ivuga ku ngingo yo kwimurira bamwe mubimukira b'Ubwongereza mu Rwanda. Abanyamategeko basehukira HCR muri ino dosiye basigura ko kunungika bimukira mu Rwanda bibashira mu kaga ko gushobora kwisanga amaherezo u Rwanda rwabarungitse mu bihugu bindi aho bashobora kwicwa canke bagahohoterwa. Ivyavuzwe n'ishami rya ONU igitaye impunzi ku isi HCR bije bihinguvu ingingo ya sentare nkuru y'Ubwongereza yari yavuze mu mwaka weze ko ukurungika bimukira mu Rwanda binyuranye n'amategeko. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak ico gihe yatesheje agaciro ingingo y'isentare biciye mu gushiraho itegeko rishasha gemeje n'abashinzwe nshinga mateka bavuze ku Rwanda rugirizwa gufatwa n'igihugu gitekanye kubimukira. Laurent Dembiski ari mu baburanira RCR yabyitorokanizo ry'amakuru ya Bongereza Reuters ko hari ivyemezo vy'uko Rwanda ruhora gwirukana bimukira. Maître Laurent yemeza ko igenekerezo ryandwi ukwezi kwa 12 ko mu 2023 RCR ubwayo yeretse abategetsi b'Ubwongereza ivyemezo vy'abimukira indwi Rwanda rwirukanye. Madame Laurent yagize ati igihe dutanga ivyemezo nawo munsi umushikiranganje Sunak yarungikiye abashinga mateka itegeko rishasha ryo kurungika abimukira mu Rwanda. Ku rundi ruhande mu rwandiko aburanira leta y'Ubwongereza barungikiye ubutungane bw'ico gihugu bavuze ko itegeko rirekura ko bamwe mu bimukira b'Ubwongereza burungikwa mu Rwanda ribwirizwa gushirwa mu ngiro mu kurindira ko ubutungane bugira ico buvuga ku vy'umutekano w'u Rwanda ku mpunzi muri rusange. Ubwongereza bwatangaje ko abimukira ba mbere bazorungikwa mu Rwanda igenekerezo rya 2024 z'ukwezi kuza kw'indwi irungikwa ry'umurwa mbere w'abimukira bashitse ku butaka bw'Ubwongereza biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko rizova yamara kuzotahukana insinzi matora ategekanijwe mu Bwongereza itariki ya 4 y'ukwezi kw'indwi. Umugambi uri ku butegetsi ukaramu kutsinza amatora amahigwe ko barungikwa ni menshi. Niwaramuka utsinzwe naho bashobora kutagenda kuko umugambi w'abakozi utavuga rumwe n'uri ku butegetsi udashigikiye na gato uwo mugambi wo kurungika abimukira bo mu Bwongereza mu gihugu cy'u Rwanda. Ijwi ry'Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye. Igitero abarwanyi bo mu murwi ADF witiriye idini rya Kiislamu bagavye mu gisagara ca Beni kiri mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Republika Demokarasi ya Kongo cahitanye abanyagihugu bagera kuri 80 abandi benshi barakomereka abataramenyekana igitigiri baranyuruzwa. Leta ya Kongo ejo kwa mbere yatangaje ko iri kwikora ibishoboka kugira ngo ibohoze abari mu minwe ya ADF. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru je mishukurani bakomera.
Ayo makuru remezwa n'abagize societe civile mu teritwari ya Benin bavuga ko abo barwanyi ba ADF bagabye ibitero bitandukanye guhera mu cyumweru gishize mu teritwari ya Benin. Ababemeza ko bimaze guhitana abaturage barenga 140 ngo leta ikomeje gutanga imibare iri hasi cyane. Leta yo ivuga ko abishwe ari 41. Ibyo bitero byibasiye lokalite za Masala, Mahihi ndetse na Kene zose zibarizwa muri groupe ya Madiwe muri iyo teritwari aho umubare munini w'abahitanywe nabyo wiganje mu abagore n'abana ndetse n'abakecuru. Societe civile du Congo ivuga ko abo bose bishwe n'imihoro n'ibindi bikoresho gakondo bitandukanye byari byitwajwe n'abarwanyi ba ADF muri izo lokalite. Imibiri y'abaturage 80 ni imaze kugaragara mu irenga 100 yahitanywe n'icyo gitero. Mu itangazo rya guverinoma ryashyirwa hagaragara na Bwana Patrick Muyaya ministre w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma yemeza ko kugeza ubu abantu 41 aribo bahitanywe n'ibyo bitero bya ADF. Muri bo leta igaragaza ko 39 biciwe muri lokalite ya Masala na Mahihi, abandi babiri bakicirwa muri lokalite ya Kene. Izo lokalite zose ugwa eshatu zibasiwe n'ibyo bitero zihuriye mu kiswe komine ya Cyami ya Kantin aho ku nshuro yayo ya mbere hakorewe mu bwicanyi nk'ubwo. Muri iryo tangazo kandi guverinoma ivuga ko yatangije ibikorwa byo ku rwego rwo hejuru bigamije kuvana mu maboko ya ADF abaturage bashimuswe n'uwo mutwe muri ibyo bitero. Mu kiganiro yageranye n'ijwi rya Amerika mu gitondo cyo kuri wa mbere, Nixon Muhinde umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri Societe Civile du Congo ya teritwari ya Benin yemeje ko abaturage barenga 100 aribo baguye muri ibyo bitero bitandukanye n'ibivugwa na leta. Yatubwiye ko iperereza rigikomeje mu kugerageza kubona indi mirambo dore ko umubare w'abishwe ari munini cyane. Itangazo rya leta rivuga ko abapfuye ari 39 ikongeramo n'abandi babiri bakaba 41. Ibyo ni ukubeshya, ntabwo bihwanye n'ibyo twebwe turi kubona ahangaha. Habe na gato, ubu imibiri tumaze kubona ni 80. Mu bushakashatsi twakoze biragoye gutanga umubare w'abantu 39 ahantu hakozweho n'igitero cya ADF z'abapfuye barenga 100. Ko twebwe ahangaha ubushakashatsi buracyakomeje kugira ngo turebe ko tubona indi mibiri. Uyu yongeyeho kuduca ibyo bitero byabereyemo tutabarizwa mu nzego z'umutekano zarizo zose, akaboneraho gusaba leta ndetse na FARDC gukora ibishoboka mu gukaza ingamba z'umutekano mu bice byose bya teritwari ya Benin.
Ahangaha
nta mubare w'abasirikare ba FARDC yewe na polisi y'igihugu ugaragara kuba ari mwinshi, n'ababa bahari ni bake cyane. Ntabwo bashobora kurinda umutekano w'abaturage bo muri guverinoma yacu kuko ni nini cyane. Abaturage barahangayitse cyane rwose kuko murabizi ADF ni umutwe wica abantu utagamije inyungu iyo ariyo yose ahubwo guhungabanya umutekano w'igihugu. Niyo mpamvu dusaba ubuyobozi gufata ingamba zifatika kandi kandi zikomeye kugira ngo ubu bwicanyi butazongera kubaho muri aka gace cyane kwa ari bwo bwa mbere. Baharanira uburenganzira bwa muntu bakorera muri ako gace bavuga ko kuba inzego za leta zidashyira imbaraga cyane ku mutekano w'abanyagihugu bibatera impungenge zikomeye. Ricky Patrick Paluku numwe muri bukorera muri teritwari ya Benin. Uyu nawe yabwijwe irya Amerika ko abiciwe muri icyo gitero barenge jana. Abishwe ni benshi cyane, umubare ntabwo ushobora kumenyekana vuba byihuse. Hapfuye abantu barenge jana kandi abo bose ni abakongomani bari ku butaka bwa Congo. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye agahinda kubona abaturage bicwa nk'inyamaswa mu gihugu cyabo. Leta yari ikwiye gufata ingamba zikomeye uko kubi birenze ukwemera. Kuba nta ngabo za FARDC cyangwa na polisi y'igihugu zibarizwa muri aka gace bizakomeza gutera impungenge abaturage cyane ku mutekano wabo. Kuva aho umutwe wa ADF watangije ibikorwa bya gisirikare muri teritwari ya Benin no mu ntara ya Ituri, abaturage barenga ibihumbi bakomeje kugenda bicwa abandi bagashimutwa. Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko kuva aho ADF ikoreye ubwicanyi kuwa gatandatu ntangabo za FARDC zihabarizwa ahubwo kwakorera imitwe ya wazalendo. Ubu bwicanyi buje bukurikira ubwakozwe n'abarwanyi b'umutwe wa CODECO bivugwa kufatanya n'uwa ADF mu teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri irana umupaka n'iya Beni, aho abanyagihugu barenga 37 nabo bishwe abandi 16 bagashimutwa. Icyo gihe guverineri wa Ituri General Luboya Nkasha Majoni yabwiye itangazamakuru ko hagiye gufatwa ingamba zikomeye uyu mutwe ukarandurwa burundu muri ako gace. Jimishu kurani bakomera ijwi rya Amerika Igoma.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri Amerika. Uno munsi mugenzi wacu Thomas Kamirindi araduha umuco kuri aka kabazo. Amabohero yo muri Amerika yobarindiriye uwahoze ari president wa Repubulika Donald Trump. Thomas Kamirindi.
Ku itariki ya 30 y'ukwa gatanu gushize, urukiko rwa rubanda jury rwo ku rwego rwa leta ya New York mu burasirazuba bw'igihugu rwahamije Trump ibyaha 34. Umucamanza ukuriye urubanza Yuan Marshan azamusomera igihano cyo ku itariki ya 11 y'ukwezi gutaha kwa 7. Amategeko ateganya ibihano bitandukanye ashobora guhitamo: igifungo kiva ku myaka 4 kugera ku myaka 20 muri gereza, kumushyira mu kato mu rugo iwe igihe runaka, ihazabu cyangwa se imirimo ifitiye abaturage akamaro. Trump niwe wa mbere mu mateka ya Amerika wabaye perezida wa Repubulika uburanye mu rukiko mpanabyaha kandi rumuhamye ibyaha. Mu gihe kiburanisha, umucamanza ntiyahishe ko ari urubanza rudasanzwe kuko Trump yategetse igihugu kandi ashobora kongera gutorerwa kukiyobora mu kwezi kwa 11 gutaha. Abanyamategeko bibaza rero niba azamufunga. Bamwe bavuga ko bishoboka, abandi bakavuga ko bidashoboka. Mu kiganiro yagiranye n'ikigo ntaramakuru Reuters, avoka Andrew Weinstein wazobereye mu manza mpanabyaha avuga ko bitarabaho ko umuntu ukomeye uhamwe n'ibyaha bwa mbere mu buzima bwe ahanishwa gufungwa. Abandi banyamategeko byibura 6 Reuters yabajije basobanura ko akenshi na kenshi igihano muri bene izi manza gikunze kuba ihazabu. Mu basanga Trump ashobora gufungwa harimo Joseph Tully, avoka wazobereye mu by'amategeko n'imanza mpanabyaha.
Kubera imyaka ye, kubera ahamwe n'ibyaha bwa mbere mu buzima bwe, ntazahabwa igihano kiremereye.
Trump afite imyaka 77 y'amavuko. Umunyamategeko witwa Michael Cohen yigeze kumubera avoka, nawe yaburanye ibyaha bimwe na bimwe nk'ibyahamye Trump. Yakatiwe imyaka 3 y'igifungo. Avoka A.B. Smith akaba na mwarimu w'amategeko muri kaminuza Georgetown y'i Washington DC umurwa mukuru wa Amerika asanga urubanza rwa Cohen rushobora kuba icyitegererezo.
Donald Trump yari kwisonga mu mugambi wo gukora ibivyaha. Michael Cohen byamuviriyemo igihano kitoroshe cyo gupfungwa. Yamaze amezi mu gasho akarero na karorero umucamanza ashobora kurabira ko agahanisha Trump gusengwa.
For a judge sentencing Mr. Trump to jail.
Umucamanza Mershan wabivugaho iki? Ku itariki ya 16 y'ukwa kane gushize mu gihe cyo gutoranya abaturage ba jury yarababwiye ati buri wese yumve neza ko Trump aramutse hamwe n'ibyaha ashobora guhanishwa igifungo. Naho ku itariki ya 6 y'ukwa 5 gushize mu iburanisha rwagati umucamanza Mershan yihanangirije Trump ati nkubwije ukuri kugufunga nicyo cyemezo nshobora kugufatira bwa nyuma ariko nukomeza gusuzugura urukiko nzagufunga. Icyo gihe Trump yari amaze guhamwa n'icyaha cyo gusuzugura no gutuka urukiko inshuro 10. Umucamanza yamuhanishije ihazabu y'amadolari 1,000 kuri buri nshuro yose, noneho yose hamwe aba amadolari 10,000. Abahanga mu by'amategeko bavuga kandi ko umucamanza Mershana ashobora gukatira Trump gufungwa kubera ko Trump atigeze yicuza ibyaha byamuhamye. Gufunga Trump byagirizeye ingaruka ku bikorwa bye byo kwiyamamaza. Stephen Cohen yigeze kuba umushinjacyaha wo ku rwego rw'igihugu. Muri iki gihe yigisha iby'amategeko mu ishuri rikuru ry'amategeko rya New York, New York Law School. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika asanga bitazamukoma mu nkokora.
Urubanza nirumara gusomwa hazakurikiraho kujurira, bizamara amezi menshi ndetse bishobora kurenga umwaka.
Nubwo rero yakatirwa gufungwa, Trump ntiyahita ajya muri gereza igihe cyose urubanza rutararangira burundu. Hagati aho amatora yo ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha azaba yararangiye. Ku rundi ruhande abahanga mu by'amategeko basanga byaba ari ikizame gufunga umuntu wayoboye igihugu kandi ushobora kongera kugitegeka vuba, cyane cyane ku bakozi ba gereza n'abakozi ba Secret Service, urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu n'abigeze kuba bo. Bagomba kubarinda aho bari hose n'igihe icyo ari cyo cyose ubuzima bwabo bwose.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, nshuti mwari muteze amatwi ikiganiro Iwanyu mu Ntara, aha niho icuno munsi kirangiriye. Ndabashimire cyane kwa mwaduhisemo mu yandi maradiyo yose kugira ngo mutwumvirize kuri mikro no mu buhinga bw'ivyuma. Mwari kumwe na Diane Nininahazwe yabateguriye yongera abashikiriza ikiganiro Iwanyu mu Ntara cuno munsi. Ku izina ry'abagenzi banje bose ndabike banure ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose. Turongera mu bindi biganiro biri imbere tugiye kubategurira.
Kuzamikwimbaraga tuzibagirwa usara Imana ntuzareke kwijwi ryawe riceceka uzahora umwibutsa.